Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi b'amakuru mutegurirwa n'uruganda yaga. Kazi makuru yacu no munsi nimero ya 77 amakuru mutegurirwa n'ishirahamwe Rongo yarifashwe mu mugongo na Internews ku bufasha bw'amafaranga rw'umwe bw'iburaya mu ntumbero yo kurondera inyishu yihuta karanda ka COVID-19 mu karere k'ibiyaga binini. Ijwi mwumva ni rya nini nahazwe Maria Karori mbifurije ikaze. Duhereye amakuru yacu mu gisagara cya Bukavu, igikorwa cyo gutanga urucanco rwa karanda ka COVID-19 mu ntara ya Kivumanuko cyatangujwe icese ku munsi w'ejo wa mbere igenewe igicumi rusamu no mwaka. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri ino ntara Cosmos Bishisha amenyesha ko ico gikorwa cyo gucanca urucanco rwa coronavirus roherezwa umuntu wese agwipfuza kandi ku buntu. Urucanco rwo mu bwoko rwa AstraZeneca akaba ruriko ruratangwa muri ino ntara ya Kivumanuko.
Itangura gisekeza ryo gutanga urucanco rwa COVID-19 ryaremejwe ku mugaragaro muri Kivu y'Ubumanuko. Gisekeza rikaba ryatanguye kuri uno wa mbere igenekerezo rya 10 rusamu y'umwaka kuko bimenyeshwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu umushingantahe Cosmos Bishisha. Uwo mutegetsi akaba yamenyesheje ko ubwo rucanco rutangwa ku buntu kandi ku bushake. Abakora kwa muganga, abagwaye indwara nka hypertension, diabete, amafsigo na asima, hamwe n'abageze mu myaka iri hejuru ya 55, akaba aribo bazoronswa ubwo rucanco bwa mbere. Uturere 18 kuri 34 tukaba ari two tuzoronswa ubwo rucanco, aho twovuga Komine Dibanda, Bagira, Kadutu, Nyatende, Miti Muresa, Katana, Fizi, Kabare, Uvila, Kalehe, Remera, Nyangezi, Shabunda, Kaziba, Mubumbano, Walungu na Nundu. Umushinga naye Cosmos Bishisha amenyesha ko ibikoresho byose bidekeganijwe mu gihe habaye abagaragaza ingorane zivuye ku rwo rucanco. Akaba kandi yaboneyeho n'akaryo ko gutera kamo abene gihugu kugira bitabire urwo rucanco mu ntumbero yo kwirinda ico kiza kibonekeza muri Kivu y'Ubumanuko.
Dusimbiye mu Rusenda, impunzi z'abantu zo mu ikambi ya Rusenda zirasaba ishami ryawo n'igitaye impunzi ku isi HCR kubaka ibiraro bihuza amasita atandukanye agize ikambi ya Rusenda. Impunzi zikaba zimenyesheje iki gisabo inyuma y'uko ibiraro byinshi bihuza amasita atandukanye mu iyo kambi byabomotse biturutse ku mvura nyinshi igwa mwa kino gihe muri ako karere. Ido ni Ido na Pascal Ndayishimiye. Tuve mu Rusenda dusimbire mu ikambi ya Murongwe. Impunzi z'abarundi zahungiye mu isiti ya Murongwe ziridoga kwicererwa redasiba ry'imfashanyo izigenewe. Impunzi zikaba zisaba hasere gukurikirana ico kibazo kugira ngo agafashanyo gato baronswa zize baze barayironswa ku gihe. Ido ni Ido na Godiose niyo saba.
Impunzi z'abarundi ziri mu isiti y'impunzi y'abarundi ya Murongwe ziridoga cyane kwitaba ry'agafashanyo zisanzwe zironka zigasaba hasere yuko yogira ikikoze mu maguru mashya ako gafashanyo bakakara onswa. Izo mpunzi kandi ziravuga ko ikigoyi kibugarije kubera bivanye n'uturimo abari bararimye twoba turabafasha, imvura yaradutwaye, utundi natwo ibitegwa biraborera mu kuzimu nk'imyumbati, ibijumbu n'ibindi. Izo mpunzi kandi zirasaba hasere ko iryo teba ryaga kugafashanyo ritosubira kuko ngo iyo kaje katevye gasanga baramaze gufata amadeni bigatuma basubira gusonza. Kubw'ikiganiro yaga Godeze Niyonsaba mu isite y'impunzi z'abarundi ya Murongo.
Tukiri kuri iyo nkuru nyene mu ikambi ya Rusenda, umukuru w'ikambi ya Rusenda umushinga na Hejimi Bishemeye arasaba impunzi kwihangana kongera akamenyesha ko icerwa gitangwa ry'imfashanyo ridaturuka ku mugwi arongoye komite directeur canke ku mugwi nyobozi w'ikambi ya Rusenda. Uyu mushinga ntakabivuze inyuma y'imyidogo myinshi impunzi zerekanye zerekana ko ikomite yiwe atakinirikira marera impunzi. Amakuru yacu uno munsi mu nimero ya 77 naharangiriye. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango gushika here. Yakoze cyane Hassan Shabani yamfashije kuyabategurira duhagarariwe na Manuel Ntirampeba. Jeni Ntazwe Maria Karone yabashikirije mbipfurije amahoro n'amahonda na gahindukira.